Yohana ikigabane cy'icumi n'indwi. Yesu avuze ibyo arangamiza mu ijuru ati:
Data, igihe kirashitse, shimagize umwana wawe ngo umwana gushimagize. Nk'uko wamuhaye ububasha kubafise umubiri wose, ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo budashira. Ubu nibwo bugingo budashira, ko bamenya wewe Imana yonyine y'ukuri n'uwo watumye Yesu Kristo. Nagushimagije mu isi nonosoye igikorwa wampaye gukora. Nanone Data, unshimagizanye nawe, unshimagirishije bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Nahishuriye izina ryawe abantu wampaye mu isi, bari abawe, urabampa, kandi bitondeye ijambo ryawe. None bamenye yuko ibyo wampaye byose biva kuri wewe, kuko amajambo wampaye nayabahaye, nabo bakayakira, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wewe, bakizera ko ari wewe wantumye. Ndabasabira, sinsabira ab'isi, ariko nsabira abo wampaye, kuko ari abawe, kandi ibyanje byose ni ibyawe, n'ibyawe nabyo ni ibyanje, kandi nashimagijwe muri bo. Sinkiri mu isi, ariko bo bari mu isi, nanje ndaje kuri wewe. Data wera, ubazigamire mu izina ryawe wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi. Nkiri kumwe nabo, nabazigamiye mu izina ryawe wampaye. Narabashibamye ko kandi nta n'umwe muri bo yapfuye rubi atari wa mwana wo gupfa rubi kugira ngo ibyanditswe bishike. Ariko none ndaje kuri wewe, kandi ibi ndabivuga ndi mu isi kugira ngo bagire umunezero wanje wuzure muri bo. Nabahaye ijambo ryawe, kandi ab'isi barabanka kuko atari ab'isi nk'uko nanje ntari uw'isi. Sindagusaba ngo ubakure mu isi, ariko ngo ubarinde wa mubi. Sab'isi nk'uko nanje ntari uw'isi. Ubeze mu kuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Nk'uko wantumye mu isi, niko nanje nabatumye mu isi, kandi nanje niyeza ku bwabo kugira ngo nabo babe bejejwe mu kuri. Sinsabira abagusa, ariko ndasabira nabo bazonyizera kubw'ijambo ryaba, kugira ngo bose babe umwe, nk'uko wewe Data uri muri jewe, nanje nkaba muri wewe, ngo nabo babe ariko baba muri twebwe, ngo isi yizere ko ari wewe wantumye. Nanje nabahaye ubwiza wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Jewe mbe muri bo, nawe ube muri jewe, ngo bahingurwe babe umwe, kugira ngo isi imenye ko ari wewe wantumye, ukabakunda nk'uko wankunze. Data, abo wampaye ndagomba ko aho ndi nabo bahabana nanje ngo barabe ubwiza bwanje wampaye, kuko wankunze itanguriro ry'isi ritarashyirwaho. Data ugororotse, isi ntiyakumenye, ariko jewe narakumenye, naba nabo bamenye ko ari wewe wantumye. Nabamenyesheje izina ryawe, kandi nzoribamenyesha ngo urukundo wankunze rube muri bo, nanje mbe muri bo.